Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Mwiriwe mwese nchuti na mwe wakunzi varajui Nzamba gatika kawe sangu ikaze mu makuru ya chuyo kuru yumusi wakata ndatu turigene kerezo ya mwengu vina kata tugitoguto mwaka wimu vina mwengu vina rimne aya makuru na yo akabagizwe ningi nguru nguru zikurikira. Abantu 12 bo muri zone Kigwe na Ntara ya Rumonge babarizwa mu gashokio zone kuva ku munsi wa gatano uri ku isonga y'iryo fungwa akaba ari buramatari w'iyo ntara imvo ngo nuko banse kurima ibigori bizokwerekanwa muri leta abanyagihugu nabo bati twitungiwe n'imyumbati kuva kera nayo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania ni bimwe mu byasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu rugendo arimo muri cyo gihugu murunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar ubona yuko Burundi bari bukwiye nyabuna gushyira imbere umutekano mu gihugu gutyo impunzi zitahuke ku bushake bwazo. Mu mpera z'ano makuru nayo nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikira kigabane ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na televiziyo Renaissance uyu munsi tuza kubabwira ibijyanye n'itangwa ry'urucanco rwa COVID-19 mu Burundi. Kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo duhere mu bijanye n'agateka kazi na muntu abantu 12 baraye mu gashoka zone Kigwe na muri komine n'intara ya Rumonge bapfunzwe ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara abagiriza ko batariko bararima ibigori. Amakuru avaho mu ntara ya Rumonge havuga ko abanyagihugu bo muri iyo zone bariko bategekwa kurima ivyo bigori kugira ngo intara izoronke ivyo yerekana muri leta ivyo bamirira kure kuko bavuga ko imyumbati ariyo ibatunze ido nido na mugenzi wacu Prosperity Sabira.
Abo bafunzwe n'abagabo batandatu n'abagore batandatu ku itegeko rya buramatari w'intara ya Rumonge bafatiwe mu mirima kuri wa gatanu. Amakuru ava muri zone Kigwena avuga ko bahowe ko bariko batera imyumbati. Kubwa bari mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge ngo mu mwaka uburimyi uheze iyo ntara ntiyigeze ironka ibigori itanga nk'izindi ntara. Ari nacyo gituma buramatari w'intara yaciye atanga itegeko ryo kurima ibigori. Imbere y'abanyagihugu arongoye buramatari Consolateur Nitunga avuga ko ingingo yayifashe kandi ari ntabanduka.
OHP iheruka gusitura ibigazi amahegitari amajana ngahe ingingo ya leta tutegerezwa kuyishigikira. Ikibanza OHP yasituye mu Kigwena gitegerezwa inondwi ntihere idatewemo ibigori gusa ibigori kujya mu bintu bagiye muravuga yuko jewe naranduje imyumbati nta kundi ndabyemeye mugabo tugetera ibigori twaremeye ivyo bintu muguma muvuga mugabo turifuza yuko intara ya Rumonge itera imbere mu mice yose rero ijya migumuko muriko murategura hariya muyihagarike abanyakigwena.
Abanyagihugu nabo bati intara zose nizitegerezwa kurima bimwe basaba ko iyo ngingo yohagarikwa kugira ibanze yigwe neza.
Imyumbati niradukujije imyumbati niyo yigisha abana bacu rero ntitwumva ko nashobora gutanga itegeko ry'uko n'ibigori turimo ibigori hanyuma tuzaje tubaho gute. Ego ni umutegetsi mugabo ni kuraba ko iyo ngingo ko kuba yarezwe neza kugira ngo igire akamaro twere icyo dusaba ni uko iyo ngingo yihagarika kuko ntiyeje iteka intwaro yiwe. Abo bantu bariko barapfungwa siho ibigori bizoca biboneka abantu bariko barapfungwa siho umuntu w'ibigori bizoca biboneka.
Tubibutse ko atari ubwa mbere Consolateur Nitunga buramatari wa Rumonge afata ingingo zidashimisha abanyagihugu. Muri uku kwezi nyene yarasohoye ingingo itegeka ko abunguruza abantu n'abarangurira imirimo itandukanye mu Rumonge gutanga amahera yo guterera umugwi w'umupira w'amaguru userukira intara. Iyo ngingo nta mwanya yamaze kuko yiyamirijwe na benshi. N'iyi ngingo ijyanye no gutegeka abarimyi kurima ibigori basaba kwitoja mu ngiro kuko itizwe neza.
Tukiri muyavugwa mugateka kazi na muntu nyene kuri inkuru iciye ku masonga umunyeshure w'umukobwa yiga ku ishure shingiro rya Cindonyi muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi ari mu gashoka komisare ya gipolisi muri komine Marangara kuva kuri uyu wa gatanu yagirizwa kwica umwana uyu munyeshure akaba yoba yakoroye inda y'amezi atanu amakuru avangaho imarangara havuga ko uyu munyeshure yoba yatwajwe inda n'umunywanyi akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko akaba atawushobora kumukomakoma igitabo cy'amategeko mpanabyaha kikaba gitegekanya ko umuntu atwaje inda abana bari munsi y'imyaka 18 bahanishwa umunyoro w'imyaka 20. Turabandanya nano makuru twabateguriye. Ubutegetsi bw'u Burundi biragaragara neza ko bufise umugambi wo kuzimanganya ubwicanyi bwakorewe abantu mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo bivugwa n'ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide kirimoso igisata cyo mu gihugu cya Canada. Iryo shyirahamwe rifatira ku bikorwa by'umugwi severe rivuga ko ricanishamwo abarundi mu gukora ku bwicanyi bwakorewe abahutu gusa. Rifatira kandi ku ngingo iherutse kubuza ko ababishaka bose boja kunamira abanyeshure b'abatutsi biciwe mu kibimba mu mwaka w'1993. Ishyirahamwe ase genocide kirimoso Canada byabishikirije kuri uyu wa gatandatu aho bari baramutse bibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu kwezi kwa gitugutu mu mwaka w'1993 mu Burundi. Kurikira Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe.
Kwihweje rero umurindi ibikorwa by'ugomba gufobya ihonyabwoko ry'abatutsi bigira ko bishikikiwe bikorwa cyane cyane na severe yagenywe n'uwo muganga wa CNDD-FDD. Turabona kandi turashimikira kuri ico kintu cuko igikuru kuri bo atari kurondera ubutungane cyo kunyonesha abarundi nk'uko babivuga ko ndababeshe nta butungane bigeze bavuga ko barondera muri severe. Ni ukubera ubwa mbere bakeneye ko atakiri cyovugwa atari byashikiye ubwoko bw'abahutu. Ni ukubera ubwa kabiri bakeneye yuko ijambo rivuga canke ryibutsa ryerekana ibimenyetso by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi naho rimaze gutohozwa n'ishami mpuzamakungoni ritozira guca mu kanwa. Ubwa kabiri ni uko n'ubwo bigira benshi barazibuka ihonyabwoko n'icyaha kikigonga kibagira kubera bazi yuko nejo nejo bundi kigomye cumvikana kivugwa bishuzwa bene kubikora barayo ni kwitwa ntare mu gahanga nkako urabona yuko nubwo ariko ararenga imyaka 105 n'itandatu nubwo kujya mu gihunya aba Armenien ba mucari Empire Ottoman mu 1915 ico cavuye gicika Turki naho rero ryamaze imyaka irenga 70 n'iyindi abacika cumu n'ababavutse kubagomba kwibutsa bikazimanganywa ubu ucaratinze kiraje habona niko kuko rero hano ico kibuza amararo uburaro n'uburamuko iyo ntwara kugira ngo bakore uko bashobora kose ntagire ubusubira kwibutsa canke kwerekana ibimenyetso by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Dufatiye ku byo twabonye irya nino iyo utanguye guhakana ko atacaba ariko atamuntu yishwe ni kuvuga yuko n'ubundi ntibyasubira kuba atakizoba kiri bubuze kubera n'imico cyangwa kitabaye ntacyo uzi yuko icyo kintu cyabaye kitari cyampuza amakuru cyo subira ku nico gitera amakenga cyo gitera ubwoba mugabo nacyo kitwongera ingufu.
Emmanuel akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ase genocide kirimoso Canada. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
mu rugendo arimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Tanzania yarasavye ko impunzi zotahuka kuko amahoro yagarutse mu Burundi. Icegera cy'urongoye runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vikare rusaba leta y'u Burundi kwitaho umutekano w'igihugu aho gushaka gutahukana impunzi mu gihugu kidatekanye. Leopold Sharangabo asaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko agenga impunzi aho kwama iriko irashaka kubatahukana ku nguvu. Kurikira Leopold Sharangabo.
Amakenga dufise ahanini ni iryo jambo rya President Ndayishimiye aho yasavye ko leta ya Tanzania yobafasha kugira ngo impunzi z'abarundi zishobore gutahukanwa. Rero twebwe tukabona ko kwari nko kusuka amavuta mu muriro kugira ngo ahimize leta ya Tanzania gushyiramo akariro kugira ngo impunzi z'abarundi zibandanye zihohoterwa nk'uko bari basanzwe babikora kuko abantu benshi barazi ko hari hazi gihe igipolisi cya Tanzania abajejwe iperereza mu Burundi bakorana bya hafi kugira ngo impunzi z'abantu zitahukanwe abenshi rero baragiye baragirwa nabi ibyo birazwi rero twebwe dusaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano nyine ubwayo yasinye igahagarika ico kintu cyose cotuma impunzi z'abantu zitahukanwa ku nguvu leta burundi aho rero turayisaba hakwirukanwa cyane igwanira gusaba ko abarundi botahukanwa ku nguvu ahubwo niba nibagerageze ahubwo gukomeza umutekano mu gihugu cyane cyane bagagira n'umutekano ku mpunzi kuko impunzi nyinshi zagiye ziratahukanwa benshi baranyurujwe hariho abandanye bahohoterwa hariho abishwe abenshi twagiye tubabona basubira mu buhungiro ni mu byerekana rero ko mu gihugu ibintu bitameze neza ahubwo leta ikwiye gufatika ikagira ibiganiro hagati y'abatumvikana hagati ya opposition hagati n'abandi bose batumvikana kugira ngo umutekano mu gihugu garuke izo muzi zitahuke kuko zimvamwe ko kuzitekanye
twamenyeshe ko ari umunsi ugira kabiri mu minsi itatu y'ugorugendo Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu gihugu cya Tanzania kuri uwa gatandatu niho hari hatekanijwe ko ava mu izinga rya Zanzibar akagaruka kubonana n'umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan kiri mu byavugiwe mu mubonano wahuje abo bakuru b'ibihugu kwitura igihugu cya Tanzania ku bibazo by'u Burundi ngo bitesha agaciro igihugu cy'u Burundi kuko bisa n'ukuzerinze bisigurwa n'urongoye mape Burundi buhire inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asabiye mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan gufasha leta y'u Burundi kugira ibihano bafatiwe n'ibihugu bya Buraya bikugweho Emery Pacifique Giraneza avuga kandi ko bisa nuko igihugu cya Tanzania ariyo u Burundi butwarigwa tumukurikire
amaro n'iterambere n'umutekano ntituzobironderegwa n'umuntu numwe w'umunyamahanga baba abanyamahanga bo hafi cyangwa abanyamahanga bakure bisigura yuko ugusaba Tanzania yuko yofasha u Burundi ni nkuko wobuvuze yuko igisata cha leta yawe cha diplomasi ugishinze Tanzania ivyo bitesha agaciro igihugu kandi iyi leta iguma igira yerekana ingendo bigaragaza ko mu Burundi womengo nta bategetsi bakiriho igihugu nta kigira ugitwara kigomba gutwarirwa hanze ni kosa ridasanzwe mu bijanye mu mubano w'u Burundi n'ayandi makungu ica kabiri nuko ibi bintu birerekana neza yuko igihugu cha Tanzania gifise ukuboko mu ngorane u Burundi uriko burabona muri no minsi birerekana yuko ubutegetsi bushobora kuba buhagaze ahandi budahagaze kuri Bujumbura na leta ya Ndayishimiye ibi rero ni kimwe mu bintu bindi bije bigaragaza ivyo abantu benshi biyumvira urabona yuko hariho ibintu bidasanzwe biriho cane cane mu bijanye n'ubudandaji urabona yuko havugwa gose ko hari abategetsi muri Tanzania bakomeye bashobora kuba bafise ukuboko mu butunzi bw'u Burundi ibi rero bigaruka kwerekana neza yuko ico kintu naco arico nukuvuga rero ivyo bintu bibiri gutesha agaciro igihugu cy'u Burundi guha ikibanza nyamukuru c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ufugishinga ikindi gihugu ibiti biteza isoni igihugu n'abarundi hanyuma hakabaho rero n'ikicuko hariyo inguvu zidasanzwe ziri muri Tanzania aho umukuru w'igihugu yamagenda kwitura Tanzania yihagize ikintu cyose yibaza yuko cyamunaniye we aracafata Tanzania ngira ngo umubyeyi kubw'ibyo ni ibintu muri demokrasi bitabaho kandi muri mapu birasaba abateko
Emery Pacifique igira neza akabarongo uyu muhari mape Burundi ubonaho n'umwanya w'ikigabane ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo uno munsi gishimikira ku bikorwa biheruka gutangura byo gucandaga abajya gihugu mu ntumbero yo kubakingira ikiza cya COVID-19 mu Burundi twagishikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Uburundi
Burundi bwaratanguye ibikorwa byo gucandaga mu kwirinda ikiza cha coronavirus hari kuwa mbere igenekezo rya 18 gitugutu umwaka wa 2021 hari inyuma yo kwakira incanco za mbere zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa abantu bake bakaba ari bo baronse urucanco ku nshuro ya mbere kuva hatangazwa ibyo bikorwa byo gutanga urucanco rwa coronavirus ibikorwa biri mu byacirwe ku isi kuba hatabaye isekeza mu gihugu ryo kwiteza urucanco byoba ari byo bituma ico gikorwa kititabigwa mu bihe by'ibiza mu isi uruhara rwa leta rwari rukwiye kuba uruhe inyishu kuri ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igerekezo rya 2023 gitugutu umwaka wa 2021 mukagishikizwa na jewe Josephine Johnson Nkunzimana kazi abantu 175 gusa nibo bari bamaze guhabwa urukingo rwa corona mu minsi ya mbere y'ibikorwa nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri abo harimo abakora kwa muganga n'abandi baje kugushaka kwabo abanyagihugu baganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance bamenyesha ko atamakuru akwiriye bafite kubijanye n'ibiriko birakogwa mu bijanye no kuronswa urucanje
nashaka gufata ibyo kimo gwa corona n'abujana bose bishikizane tuzahantu iyo vaccine iri kumva ku maradiyo ko ubwo rukingo rwaje ku bihugu byarutanze ntacyo nayishaka narabujije hose hafi mu yinga narabuze ahantu na hamwe iyo bitangiye nashaka gusaba rero leta nimba iyo vaccine zarabonetse atubwire ahantu ziba ziri utabwire aho umuntu ayishaka iyo isanga
agaho byapfiri ushima atanu umuntu nayisaba niya jambo leta yavuze ati vaccine zirahari uzogomba zogenda yisabire mugahagiye ikizoba ntadatubaze uwo munyagi washaje kwikwegera bavuze ibyo mu butegetsi bwo kwivaksa umva ko batambitse umutego ukomeye cyane
kimushekeye vaccine ino atanu umuntu nacyumvira corona bayifashe nka gripe
ino matana yarwaye abantu benshi hari n'ubirahari ari nyinshi ashabona rero abantu bo bakira bagwara bakira
naho bizana byose biri inyuma uko
aho hari ibihuha mu banyagihugu gusanzwe urwaye ngo bakakuvaccina gucupfa ubwo nyine numva ashaka yana ubwoba n'ivyo kandi abantu baje kwa muganga hamwe bagakira
yashi ntawo byikwegera no
rite gitega iracahagaze ku ijambo rimwe ntasekeza rizoba ryo guhimiriza abantu kwicandagisha mu gihugu kimwe mucakozwe harashizweho urubuga ngurukana bumenyi abakeneye urucanco bimenyekanisha ko Emile Nibasumba wa Radio Public Africaine aratubwira ingene ivyo bikorwa vy'urucanco bitunganijwe mu gihugu
ugusaba isango ry'ugucandagwa nico gikorwa gitangura imbere ya vyose imbere yo kuronka urucanco rwa COVID-19 ivyo navyo bikabera ku rubuga ngurukana bumenyi rwashizweho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri urwo rubuga wifuza kwicandagisha yishura ibibazo 28 birimo cyane cyane umwidondoro wiwe ibyo bibazo ushobora kubyishyurira aho uri hose ukoresheje umuhora wa internet ibyo bisaba telefone ngendanwa ijamwo internet cyangwa imashini nyabwonko iri mu muhora wa internet utabishoboye arondera umufasha cyangwa agakoresha uburyo bugira kabiri nubwo kwishikira mu kibanza batangira mwizo ancho ibujumbura hepo ibitaro Prince Regent Charles uhashitse araheza gasaba iryo sango aha kabari naho honyene gushika ubu hacandagirwa abanyagihugu bipfuza urucanco rwa COVID-19 bamwe mu bakozi bo mu turere tw'ubuvuzi mu mihingo itandukanye y'igihugu bakaba batugiye kwizo ncanco zitarahagera imbere yo gucandagwa rero kubashoboye kwishikira ibujumbura muri ico kigo cyari gisanzwe gitanga n'izindi ncanco cyitiriwe umugambi programme élargie de vaccination mu gifaransa ubanza gupimwa kutanduye coronavirus basanzwe utanduye niho wemeregwa gucandagwa baca baguha amasezerano sinya avuga ko hamwe urucanco rwo kugirira ingaruka mbi atacuzobaza leta y'u Burundi uhejeje baca bagutera urucanco rwa mbere bakaguha isango ryo kuzosubira gutegwa urwa kabiri haheze hagati y'indwi zibiri na zine
kubwa muganga Yohani Minani yahoze amushikiranganje wo magara y'abantu ngo mu gihe cibiza nta muntu yicandagisha kuko bishatse cyane ngo bikogwe mu ibanga ahamagarira abarongoye igihugu gutanguza nyabuna isekeza kugira bakingira abarundi icyo kiza
ikiza COVID-19 ari kiza mbonyaruganda atari cyo gufikina ko atari cyo kudeha isi yose yarahagurutse kugira ngo kigwanye kuko cisha abantu benshi cyane ku isi no mu Burundi. Umwansi nk'uwo ni kumuhagurukira. Twashaka dusabe abarundi bose bageze gucanjwa ko bugenda gucanjwa bose tuciza ndagifineko iyo citwa cyiza cyari cyiza koko. Umushikiranganje w'amagara y'abantu ahaguruke afata ibintu mu minwe. Leta umukuru w'igihugu aje imbere amukoreshe batera kamo abarundi bose kuva kubashaje cyangwa bafise indwara bagendana zituma batarinda indwara zimwe zimwe abo babwizwa kubanzwa gucanjishwa n'inguga ntibabideye babikore.
Aha mukwibuka ko umushikiranganje wa mbere yarengiye mu Bunyoni yasubiye kwemeza kuwa mungu heze buca hatanguzwa ibikorwa byo gucandaga ko leta itazorarika abanyagihugu kwiteza ubwo rucanco kandi ko n'abazogwiteza ingaruka zago zitazobazwa leta. Nikano kamo ka muganga Yohani Minani gace gasozera kino kigabane ku isoko cyo kuri wa gatandatu cyose finjotse nkunzimana nariko ndakabashikiriza ndabahe isango kwa gatandatu za naho utaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Arakoze Josephine Johnson nkunzimana. Mu gusozera aya makuru nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu tubabwire amwe mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ayuno munsi tukaba tuyabwirwa na Valerie Mutu.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru dutanguriye ku by'ubutunzi. Ikinyamakuru iwacu cyanditse koko Memanela Kiza yahoze ari umushikiranganji izina giwe rizokwibukwa nk'ayandi yabaye rurangiranwa muri kahise ku Burundi. Ivyo rero ngo nuko koko Memanela Kiza yagabiye igihugu cy'u Burundi inzu y'igorofa. Iyo ngabire yatumye abatari bake bagira ico babivuze ko bamwe bati ni imboneka rimwe kubona umushikiranganji ashobora kuronka umurengera agashobora gucagurira ko umukoresha wiwe ari we leta y'u Burundi. Uwo yahoze ari umushikiranganji mbere yaratewe amashugwe ico gihe n'umukuru w'igihugu. Ariko rero urugomero rw'umuyaga nkuba gubatswe kuruzi impanda gwaramukuye ko agashambara. Ugo rugomero gwatwaye amamiliyaridi 58 y'amafaranga y'amarundi ariko ntigwaheze n'inyubako nta kanya zamaze zaciye zibomagurika izindi zatimigaga. Aba n'abandi bakibaza nimba igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagenda kuraba ingene ugo rugomero gononekaye yibutse amashugwe yarateye kome Manirakiza. Tukiri mu bijanye n'ubutunzi kinyamakuru Burundi Echo cyanditse ku biciro by'ibifungurwa biguma biduga mu isoko yo mu Kayanza. Ibifungurwa mbumbarugo byadugijwe ibiciro muri aya mezi abiraheze. Ibyo navyo n'umuceri, ifu y'ibigori, ibiharage, inyama, ifu y'imyumbati, ingano n'imboga. Iryo duga ry'ibiciro ryaturutse ku mwimbu wabaye muke hamwe n'ibura ry'urutavana ko ry'igitoro rituma ibifungurwa biva hanze biduzwe ibiciro. Nayo kuvyerekeye agateka kazi na muntu, ikinyamakuru SOS Media cyandika ku bavyeyi b'abana batuririwe mu Kibimba mu mwaka w'1993 aho basaba umugwi Severe kugira amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Imyaka 28 irarangiye rero abanyeshure 150 bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe baturiwe babona ku igenekezo rya 21 Gitugutu mu mwaka w'1993. Abavyeyi n'abandi bazifuza bari bashitse kwibubu Igitega kunamira ababo. Ku izina ry'abarokotse ubwo bwicanyi bw'agahomera bunwa, Florence Rutamucero yaragarutse ku rupfu rw'agashinyaguro bishwe mu guturirwa babona. Haraheze imyaka rero ibiri nk'uko ico kinyamakuru SS Media kivyandika, abategetsi b'u Burundi baburagiza abavyeyi n'amashirahamwe kuja kunamira ababo nk'uko bavyifuza. Uno mwaka hemerewe abantu 10 gusa. Simon Suguru yari yaserukiye abavyeyi bahekuwe asaba umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira Severe gushira habona ukuri ku mabi yose yashikiye igihugu. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozere ku kinyamakuru Net Press cyanditse ku biziga biguma bitogwa hirya no hino mu gihugu. Ikiziga cy'umuntu giciwe umutwe cyaratowe ku igenekerezo rya 2020 kuno kwezi muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Ico kiziga kitamenyekanye cabonye n'abarimyi bagiye ku mirimo kikaba cari gitekeye mu mufuko ngo ico kiziga cace gihambwa ubutaraririye. Ikindi kiziga c'umugabo catowe muri quartier Kinyankonge zone cibitoke mu gisagara ca Bujumbura kwigenekezo rya 19 za kuno kwezi nyene bivuga ko uwo mugabo hari haheze iminsi yarabuzwe irengero mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi Zalehi Mucho na yabashikirije ndabifurije weekend nziza mwese.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na mugenzi wacu Valerie Mucho ninonga harero duciye dusozera no makuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze nabagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya parfum ndasigana ndabipfurije kugira weekend nziza.